Mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese namwe bagenzi muduteze amatwi mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri ndwi ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tuganira ku buzima, amagara n'ibikorwa by'iterambere by'abakenyezi n'abigeme muri rusange. Muri ndwi tugiye kuganira n'abajejwe ishyirahamwe YBSP ryerekeye gufasha ugwaruka mu Burundi cyane cyane bantaho nikora.
YBSP ni runaniro hurikiye mu gwaruka wiyemeje gufasha abana bo mu ibarabara.
Muri iyo ntumbero YBSP irasiye gutera kamo gufasha Uburundi bw'ejo gusohoka mu ibarabara kugira bagire icyo bimariye ejo. Jewe nawe turaje kamara kuja ku ishuri n'inyungu bizanye n'igihugu. Wewe ufite umutima wo gufasha watawe n'akamaro k'ishuri. Tuje hamwe turonde ibikoresho by'abana.
Dushyigikiranye rero guterera aho umwe wese ageza kuko umwana mu ibarabara ni umwana nk'abandi.
Umoja ni nguvu.
Kakaelo warungurira kagafana wa horuma uno munsi ne kugahindura mu uniform cyane kai sorori kai sorori uniform hari kibasi
nanzi na fashimo
kai
sorori uniform
na tunga
ishuri ni kyo mara kuri twese
small step big change urukundo rumwe.
Imana rero aba narishise umwana cha Sabrina yahora ajya mu ibarabara ariko ntibyo ari bimeze ko umwana wanjye ajya mu ibarabara. Ndashima Imana yamuri umwana mu ibarabara nkabashimiye n'ishyirahamwe ryamufashije cyane akaronka amakaye. Imana ibahezagire tukaba duteye akamo kugira ngo abantu badufashe kugira ngo abana bacu baronke agakaye ama isakosi na niforome. Murakoze Imana ibahezagire.
Ndabaramukije mwese. Ni safi thanks Fanuela ndo mumambe wa YBSP. Iyi akabari sorori kaye kasiye mu edition mbandije gusimira abantu mwese madufashije mu imyaka itatu iheze. Hama nkabanongeye ndabahamagara n'abandi mwese muze dufashe aba bana basubire ku ishuri. Iyo supa onyoye cyane iyo sahani usoroye muze dusororera amakaye aba bana ibikoresho byabo basubire ku ishuri. Fasha nawe warafashije.
Difuze chakoshi
uniforme
amakai
ikaramu
creo latte gold
ibirato
muri cyo gikorwa rero bakaba bafisemo umugambi bise Sunday meal. Sunday meal ni umugambi wo kugaburira gufungurira abana bariko barafasha muri iryo shyirahamwe kugira ngo baje hamwe rimwe mu ndwi ngo babafungurire babaganirize bongere babahe n'inyigisho muri rusange zobafasha mu ndwi hagati. tugiye gutangura kuganira n'umuyobozi w'irishira hamwe mushinga ntahe Arthur Mugisha atubwire muri make ibyerekeye ishira hamwe ryabo. Mu kindi gice turaganira n'ubujejwe ibikorwa by'uwo munsi bise Sunday Meal, hama twongere tuganire n'umwigeme yitwa Elsa Josepha yabaye umwe mu bagira neza bashikirije uburyo bwakoreshejwe mu kugira ngo Sunday Meal yindwe iheze ishobore gukogwa. Mushinga ntahe Arthur Mugisha ndabaramukije ndabahikaze mu kiganiro muri isanga.
Makoze umakakajyo ndamukije cyane rwose namwe.
Ego batazi YBSP nubwo mumaze igihe kitari gito mukora mufasha abana bantu nikora abana bo mu ibarabara mu gihugu cy'u Burundi. YBSP ni ishyirahamwe riteye gute muri make?
YBSP ni ishyirahamwe ry'urwaruka bashoboye kujya hamwe kugira ngo bashobore gufasha no guteza imbere abafasoni batishoboye, ruhereye cyane cyane mu edikaso y'abana, abana mu ibarabara, abana bantu nikora bose hamwe uko baba bameze. Ego twashobora kujya hamwe tukagenda tukafata nabo basari tukabegeranya tukafungurira zoro nabo shaka dimashi mu bya misi yose ntawupana kera bari bamwe barara uye tutubana ijana na 120 twatura nabo shaka dimashi. Ego tukahura nabo tukasangira tukayaga tukaba tukuno byagenze mu nzu hagati ubona cyane bana mu barara nkuko benshi babyibaza tukiga barabona mu barara kera baramwe barara mbwawe uye twarize amashuri kumba twabonye ko tubasha gufasha abana bose twese tugaceka tufate nombo nkeya y'abana dushaka gufasha wayibese ngaruka bwinshi n'ugaruka bwinshi cyane gusa tubikiye mu makarti makomini nka yose nayo Bujumbura ndamugambe ko tugaruka ngo promo tacari Bujumbura rero mbaye byaroshe cyane kikugana abo bana rero tukagira ngo twashyize mu ishuri tugira kampanye miso se mu kwezi k'umunani tutangura mu kwezi kwa gatanu gusha mu k'umunani gusha mu k'icyenda gusha tubamakaye n'amashakoshi nama uniform awana servant kubera ibyo kishuri byose ni asosiasiyo ibaraba nandi byo muhira byo kibufungura na babyeyi babiraba. Rero ubwa mbere twari dusanga ko hari ikibazo dusanga hari ikibazo cyo gufungura nibyo mushi twabikora tukabari amashuri tukana uniform rero mu nyuma cyo tuba tiye kugira rero twaze mu ishuri muhira hari ikibazo cyo gufungura na twari tuzana umugambi ufite women empowerment wo gufasha bagiye babyeyi babo gufasha nyabukolabora bafite ikibazo bafite ikintu ushobora kubasha tukabaye imitaya mikiri mito mito bakadandaza kugira bashobore gufasha urya mwana yavuye mu ibarabara yatashe muhira kubera twe twatanga kubanza kuhakora mu ibarabara umva arepfo ko umuhira nonye bigenda neza rero umva twe turakorana n'umuryango turakorana n'abana umuryango wose ukorana umugambi twese tuzi n'abana ku ishuri na women empowerment n'abajyabyeyi babo kugira ibintu kuko bigeze neza byose umva ni ikintu cyangwa turi gukora amatora shaka dimashi na muzenye na wana iko mushamake ni ibyo
ni kuvuga murabafasha kwiga mukabafasha ababyeyi babo mukongera mukabafasha no kubafungurira kugira ngo mubandanye mubakurikirana. Murafasha cyane abakenyezi kuko mwasanze ko bafise uruhara runini mu muryango, murabafasha kurera abana babo. Icyo gikorwa kimaze imyaka itari mike hafi 10 kineze gite? Intambanye mwagiye murabona muri imyaka muriko murakora zari nkiziye?
Basanze hari ikibazo cy'uko batamenya ko baramaze iminsi batabona n'abana babo bakabona agace mu kwezi ko mwaragiye mu ibarabara kenshi ngahanye ubunye abana benshi mu ibarabara bavuye ruguru kera abana bavuye ruguru abari mu ibarabara kenshi bavuye ruguru za ruguru ngaho ubu benshi bavuye muri amakartiye ari hasi. Rero mba umubyeyi ashobora kumara mu kwezi atabona umwana mugabe twarafashije kubegeranya tubashamwe n'umuryango. Inamba nizisogwa ko zibuze ni nyinshi cyane bose. Icya mbere ni gukurikirana abo bantu kuko birasaba ko umuntu aba hafi cyane bisaba ko tugira amadefense menshi turabikora tukagira amakotiza tuko abantu benshi baza ko dufite uburyo mbwabo tukagerageza gukora amakotiza mu mpamvu wese agerageza gukotiza kugira kibogane neza. Rero twajya mu miryango inama twagize twose bw'ababyeyi hari ukuntu batashobora kwitabura neza batashobora kwikora neza aho usanga bafite ingeso mbi batize nubwo byasabaye ko tubwira ikintu kubanza kwitwise za disipline mu mubyeyi kumwigisha kumushyira ku murongo bwa iyo disipline ashyize ku mwana. Indi ntambanyi twagize umwana ari ku ishuri twari tubaza yuko byoroshye kubera twatuzi ko biga kubuntu urako biga kubuntu ego leta yasho gufasha abanyacyo yatiga kubuntu kubuntu kandi byarafashe cyane gose nisha majyacu abantu benshi abana benshi biga muri leta urumva abantu bitugura cyane kuriya manzo ngo hari byatanga kuriya intebe kuriya amakotire kuriya ikigo cyangwa bitwara amahera menshi cyane gose urumva abana ije na 200 abandi na 200 bari ko charge association itagira amafaranga muri sa bari mu zina cotisation ikiba cyoroshye twa depense ma tari make ku kwezi mugaya imana nayo iko zenyene harano bitanga akayatanga sino ni kibazo kicyo kumwe cyane cy'uburyo bwa abantu bwo kwishuri n'amafredo civic kugira ngo nakwishyirane abashyire hamwe umwe tafashe tubona ko akeneye kwanza n'umugambi twifuza kujya muri kabyoza yuko twashyira hamwe tukagikaya nka santre boza baraza avuye ku ishuri bagashyikira ko umwana avuye ku ishuri akuntu agiye muhira aca asanga bitameze neza ugasanga abaje gusomera abana nabo tubabuza cyane rwose shaka gimashi tubabona nabo twabwiye ati twiza ko atamuntu umwe ajya muri zivi bakabitwemera kandi kera turababona mbwabo ntibashyiza imbaye zirakumva mbwabo tubabwira ibintu tuzi ko bigoye urabumva mbwabo unyuze afite umugambi umwe kadoza mwarindozagije uburyo tukakira iyo centre yabo aho bazahurira abana bakaza bakinira bagasamara bagasoma ibitabo bakaryoherwa zima tukabafasha mu nzira nziza ibafasha abana gutera imbere ibyo nibyo bibazo twagiye turahura nyamukuru hama mwarindozagiye kwa mungu gura nabo uburyo bwo gufungura hari abantu bitanga nk'uko kwa esi abikoze na hirya no hino barikora urumva rero ntibigoye cyane rwose mbwabo tuzigati ukazu hobonetse ikintu kibandanya cyamaho kubera n'abantu bipopoza umva ibyo bashobora guhagarika ni nk'amakontribution by'umuntu ko ruvuga muga twifuza yuko hoba nk'ikintu kibandanya turose nka papana n'amaorganizasiyo cyangwa iyo amasosiyete abikunda kugati twe tuyafashe nk'umaka wose tutabikora umva byaba byiza muga icyo sinamba nyamukuru kubera turakironka muga twifuza yuko tubamye tukaba staff kuko twarimo kuko twinjira ati ejo bizogenda gute ejo bizogenda gute urumva n'icyo ari kibazo kino kibazo nyamukuru ni kubakurikirana cyane rwose kenshi ego
kubakurikirana n'ibyo birakenewe kugira ngo ntibasubire mu mayira mwabakuyemo none nk'icyo kigo muvuze icyo bagikenewe kugira ngo kibandanye kibakurikirana kibandanye kibaguma hafi icyo kigo none aba bana baba mu micungararo y'igisagara cya Bujumbura baba hafi na hafi ku buryo ko byokoroha ko ikigo kimwe kigikwira abo bana mwashoboye kwegeranya
ego twese abana bashika 22 bari mu Gweza abandi bose bari muri Noho bari muri Noho uterere hicarama abandi 22 bari mu Kusaga hariya mu Gikoto hamwe no mu Gweza bari muri Jari abo ni bo nyine tuvuga yuko byogora kukuza muri akadira muri icyo kigo mugabo nayo handi twaje kasuka abantu 22 ni bigoye cyane rwose abandi rero kandi abonye bara mu Gikoto no mu Gweza bo biyaruka neza kuko baratera imbere cyane rwose kuko nta ngeso nubwa mbi ziriyo nta ntaho batekanye twatuje muhira ababyeyi babo kuko turabona amaevolusi ya evolusi zabo tubona ko n'ababyeyi babo bigenza neza mugabo zabuterere hariya nye zacarama hariya kure kabisa urabona yuko bakenewe cyane cyane sivi cyane ni nabo batugora cyane mugabo se tukagerageza ifashe hamwe naho nyine kubera mu buterere muri aho si mpanditse ndazi ko hariyo abantu benshi baba bakeneye bakeneye ubufasha bwinshi umva rero ukafasha umwe uwundi nawe wumva uwundi nawe bita bigorana cyane rwose iyo bagumye muri ayanshanwa imwe umva rero byo bitworohera cyane rwose kubera abana boza nta kibazo umuntu yobikora
ya kwashamwe byoroshye mwavuze ko iki gikorwa kandi birumvikana ko gisaba ibikorwa byinshi bisaba kwitanga cyane mwavuze kandi ko ishyirahamwe ryanyu rigizwe n'urwaruka muri bangahe mushobora kuja hamwe mugashobora gukomeza iki gikorwa nyuma y'imyaka yose
ubunye nombe tugeze kwa mwambo tugeze kuri beta
tanu bose bakorera ku buntu
bose
mukorana nabo nabakora ku buntu canke murabahemba mukorana mute
oya bose ni ku buntu kete sasa ni permana umwe gusa abari kuri biho wenyene niwe kuvuga yuko tuhamotivasi sivyo tumuhemba kuko utuye kuvuga ko tumuhemba gusanga ari uburyo butangana n'ibyo akora kwa ritanga cyane gose sino tamegeza kumuha umasego tutasuma ego na communication ego tukiyumva kumuhemba guba mgabo tukasabirondera mga tuifuza kwa na wenyine umutema na yoba akahemba akahemba nko uko bivugwa nyine usanzwe bivuga gitaramo sino abandi bose n'abajene bitanga cyangwa murakora ku mwanya w'abayatanga bavuga ati isomero dusubiye kuko ibi ni ibintu andi afite umwanya kacha yi proposa ati gen de free ego n'ayandi dufite umwe wenyine ano twifuza yuko nashima yuko ego n'abandi sinakunze na batatu byoroca byoroha cyane bose bakaba batatu bakira mwana mbwabo bumva ibintu by'uburyo biragoye nicyo akoresha uburyo tudashyize na twebwe.
Imfashanyo none mukoresha ahanini ziva hehe kugira ngo mushobore gukora ibikorwa bya misi yose canke icyo gikorwa cyo kwa Mungu? Imfashanyo ziva hehe ahanini?
Icya mbere cyo kwa Mungu nanayivuze yuko ari abantu bapafitiye abagenzi inshuti abanyi ego na lan twebwe hari dufasha nabo nyene rimwe na rimwe yumva I'm going to go to the house. Abafungura jasusasyo wija jasusasyo asusana mwge wa wuliko na ukuza mchamaki mwja kene jose mwobu wasumukozi ayenda na asusasyo awasumwa nkadrere jose mpani asusasyo UIBSP ilikora mwumba leo awabwa nubo se izigwali ndi jose hapa ya sande mili ito makotizasyo iya wa jene wali masusasyo bari higa no hino isi yose mwurundi
None migambi mufitiye abakenyezi abo bavyeyi babo bana muri kazoza ko murafise igisata mwishira hamwe ryanyu kijejwe cane cane kwitaho abavyeyi women empowerment murafise umugambi mu bafitiye muri kazoza mwifuza kurangura no gukorana nabo?
Ego cyane bakoze ego cyo gisata kirahari gisana n'ikurikirana wanashima bakora mbindi cyane gose icyo twifuza muri kazoza nicyo twatanguye twagitanguye kuko tubandanye tukagira kuri fin afite kuno imeze bari ari amafomasiyo bagira zeke entrepreneuriat zeke education bakiga gusoma no kwandika bakiga kubana n'abantu rego bagiye ama competence la vie courante tukarondera formateur tukashobora kureba amara makeya bakiga panu familiale kubera bajya abantu bakenye bakunda kurondoka cyane umva tuvuga ati twigishe basi ukuntu bashobora kujya kubyara bashobora kurera ntibagupfa kubyara gusa umva kubera n'amasosiyete arengerwa umva afasha abantu umva afasha abantu babyara babyara umva afasha abantu babyara umva n'ikibazo nibyo bakeneye ko babyiga babimenya umva rero twifuza bamwe twiga ibyo bintu tubabasha tubaranyitaye rero twamutaye barapresenta imigambi yabo tukabyiga tukaraba makotizasiyo cyangwa tukaraba abantu bashobora kwifasha kwa hiyo mitae tukagira suizi mkatala asa mitae kwa hiyo mtetante ya mbere ni tukasame nyengu kwa na wanu suamana na wanu mdo utako kwa zina njitane ni magwa tuwa tu kwa tuwa kuliza acha kuja na hora tuza uke uke hama mwujuma yore yon chatu tatika tumuhideni tumuhideni tesema yege kutugia yiko mdo baribani kwa sesema yege ti naone wae kutufasha bakunze kuvuga amakonti ya gusa nta kibazo kuko hoteli mbere nabo nyine urumva nyinshi ni ikintu cyiza cyane ko imigambi yo muri kadoza niko nshobora gusaba uburyo bwabyo byose ngabo buke buke tuba dukora buke nk'uko ikivuga cyacu kivuga most big changes niba ni buke 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 nyine ama tubonere ama impact kuko nitwagarika ngo ngo tuzi uburyo bwo kudoza bizaba byiza mbwa poroma utakoresha ubwo twa dufite ukibuke nyene umwe umwe twamutaye umwe twamwigisha ko nyene twose format kike kwa kwa twakina abana ba batatu muze mugende mwige ba ntana kwa tubarihisha no kutwa turakora rero twese twa mukadoza mu kiri imbere bakagira dikasi bakagira disipline bakaba boss bakaba boss bakafasha abana ba ko twe ituzo kufasha abana imyaka itanu yose oya ndo yuko tubafasha tukageza ahantu maze ababyeyi babo bamaze gufata umurongo bagaca babafasha bakabagumana ko nabo babyaye nibo babyeyi bano batuzofata amahasuzo mbese ubwa mbere
ego Arthur Mugisha umuyobozi wa YBSP turabashimiye cyane ku kanya mufashe kuganira n'ijwi rya Amerika tugiye kubandanya kuganira nabo mu ishyirahamwe ryanyu kugira ngo twumve ibindi cyane cyane byerekeye Sunday Meals urakoze cyane
murakoze namwe
YBSP ni runani ruhurikiye mu gwaruka wiyemeje gufasha abana bo mu ibarabara
muri iyo ntumbero YBSP irasiye gutera kamo gufasha uburundi bw'ejo gusohoka mu ibarabara kugira bagire ico bimariye ejo jewe nawe turazikamara kuja ku ishuri n'inyungu bijyanye n'igihugu wowe ufite umutima wo gufasha watawe n'akamaro k'ishuri tuje hamwe turonde ibikoresho by'abana
Kakaeli wa orungurira kagafana wa oruma uno munsi ne kugayinzira mu uniform cyane kai solo de kai solo de uniform hari kibasi
nanzi na pasi
kai
solo de uniform
Thanks Fanuela ndo mumambe wa YBSP iyi akabari sororikaye kasiye mu edition mbandije gushimira abantu mwese madufashije mu imyaka itatu iheze hama nkabanongeye ndabahamagara n'abandi mwese muze dufashe aba bana basubire ku ishuri iyo supa wonyoye cyane iyo sahani usoroye muze dusororere amakaye aba bana ibikoresho byabo basubire ku ishuri fasha nawe warafashije
Uniforme,
amakai,
ikaramu,
creo latte gomme,
ibirato.
Radio Africa America, yabaye ikibito cyacu. Radio Africa America, yo, yabaye ikibito cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi, yabaye ikibito cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu, yo, yabaye ikibito cyacu. Gushikiriza gushikiriza tukona turayaga tugahuza yo kiti ya Amerika radio kiti ya Amerika
yabaye kisubizo cyacu radio kisiga Amerika yo yabaye kisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'Uburundi yabaye kisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye kisubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose bangura imyaka imaze isamirana ikize gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nkanyeka Radio ijwi rya Amerika yabaye kisubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'Uburundi yabaye kisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu
ya Ikemu rizisha barundi babo jane jabrite jane
nyonyi wetu
igice cya kabiri cy'iki kiganiro tugiye kuganira n'umushingwabikorwa w'uyu mugambi Sunday Meal akaba ari Christelle Irankunda turaganira kandi n'uheruka kuba umugira neza muri uwo munsi w'ukugerageza gufasha abana rimwe mu ndwi ku munsi wa Mungu abaye umugira neza muri indwi iheze yabaye mugira neza muri indwi turangije ku munsi wa Mungu ni Elsa Niyongabo akaba aherereye mu gihugu cya Canada reka duhere twumva muri make byinshi byerekeye Sunday Meal umugambi Christelle kaze neza mu kiganiro mwisanga urakoze gufata akanya ko kuganira natwe
nakoze namwe
uwo munsi wa Sunday Meal gisata kigira gatatu cishira hamwe ryanyu harimo nkuko twabyumvise Arthur yabivuze harimo kwigisha abana gufasha abavyeyi baba bakenyezi hamakaba na Sunday Meal Sunday Meal yoyo ipanze gute itunganijwe gute muri make
Sunday Meal ni igikogwa ni guhana nabo bana bana umikora tuka akaba ari umwanya tuba turonse inzu yose bihezi bari ku mashure bamwe biga abandi batiga donc no tuba duhuye nabo kugira tumenye mbega inzu yagenze gute bahuye n'ibibazo ibihe hamtwibo washama kibera Christelle Matutina isaha ni dia 14h30 hama uko ibitunganijwe naho ni ibice bitatu abana barashika tukabakira tubaza bategurye litem tubigisha ko kuko umwana abakiri mutoye bakeneye kuzariga uramwigisha imyigire n'isuku biba bitandukanye ndabiva nuko twabiteguye hama kuko habahe ibyo yose tudahura nabo turashishamo nk'udukino tukino hama ariho tuza gatatu aca haza gupartaja ivyo bifungurwa tuba twaronse uwo munsi mugabo haniniya Sunday Meal ni guhwana n'abana bahoze bitigwa ibarabara ariko twasubije ku mashure kugira tumenye tugumeza ko akaboko turabati mbere abana twakura nibarabara ubutoshize ku ishure indwi yose bariga bigenda gute naho kwa mungu twashizeho byatse turamenya ati uyu mwana yero yagize ikibazo kiniki tumufasha gute kugira ntaca heberamo
Kuri uwo munsi nyine muba muronsa akanya ko kuganira nabo ko kubonana nabo mugasangira zimwe mu nyigisho mubaha ako kajya muba muronsa ni nk'izi
dushaka kwigisha nko ku isuku dushaka kwigisha ingene imyifato ibereye mu mashure kugira abazovemo ikintu kizima tukabereka ubururiro bw'abantu bize tukabika nk'ururiro nk'abatwebwe ati twe bakuru banyu twarize turabandanya twiga namwe ni muhebe ibiye mukurikize impano tuza turabaha mu mbizi ababyeyi hama no muri ibi bihe hari ikintu cyiza turababwira ati mugifata ukunuku kugira ntimuzanzure biba bivana n'ibyo tuba dufite mugabo hanini yadushimikira ku ndero tukabereka ko ataciza kiri nko mu ibarabara nko mu kiki tugerageza kubereka inzira irashe tubicishije no mu bukino byose
akanya muba mufise muri kumwe kaba kangana gute
nubwo kuri nk'amasaha abiri n'inusu kuko bashika saa sita hama bagataha saa munani na nusu
iyo muronsa ako kanya ko kwicara mukabaganiriza muba munakumburanye babaganiriza iki cyane cyane kiba kiri ku mutima kiba kiri mu miryango ikiguma kigaruka mbakunda kubaganiriza ni nk'iki
barashobora bamwe barashobora kutubwira ko hari mu batangiye ku ishure kubera imvo zitandukanye bashobora kuba baragwaye cyangwa bakavuga ati jesi nagiye ku ishure kubera umubyeyi wanjye yari agwaye cyangwa jewe narabuze ikaye umwigisha arambwira ko ntasubirayo kuko byabaye mu ndwi akatubwira ati ko afite nk'ibibazo nk'ibihari usanga bimugora akatubwira ko adatahura neza ibyo ariko bariga ni naho rero izo ngorane zose tuca turaba ati ibimeze uku n'ukunuka abana bafite ibibazo cyane mu mashure hari umugwi ujeje kugenda kuraba ku mashure hama tukaraba ibya foromasiyo mu twebwe tukaraba icyo dukora mugabo haniniya ibyo batubwiye baratubwira ko bize abandi ko batagiye ku mashure kera indwara abandi ko batashe badafungura umva ubuzima kurya butandukanye niko n'abana kubwira ibintu bitandukanye nubwo turagerageza kubaba hafi
reka mpindukire gato nganire na Elsa Josepha niyo ngabo nawe nyine yabaye umwe mu bagira neza bashoboye guseruka bakemera gufasha icyo gikorwa gihambaye mugira buri munsi wa Mungu Elsa kazi neza nawe mu kiganiro muri Isanga
murakoze cyane mukamire yego
Elsa ahantu ngegato Elsa none wewe icyumviro cyakujemo gute kugira ngo usabe kuja ku rutonde rw'abagira neza bafasha kugira aba bana bantu nikora bashobore kuronka umunsi ubanezera wo guhura nabo n'abasanzwe babafasha cyakujemo gute wamenye gute iki gikorwa
ego namenye YBSP nibikorwa bakora kubw'abagenzi twariko turayaga ku kintu cerekeye abantu bafasha abana bace baranyiganira ibikorwa byiza YBSP ikora kwa Mungu sindahisikira ndabikunda nguma ndabikurikirana ndetse ndasaba no kuja muri bo gushaka gufasha no gutanga byamye biri muri kamere kanje niko novuga narabona ingi n'abana baryoherwa banezerwa bari kumwe n'abandi tukabaha kamwe mwe bakumva baguwe neza tukabibagiza ibibazo bafise muhiri wabo nanditse nshyira mu mutima yuko ndose uburyo nzobikora habaha ako kanya keza ko kuyaga kunezerwa kuba Mungu nawe kaba ari gato kubona akame mu maso y'uwundi bisumba bisumba akame mu maso y'umwana byatanga umunezero.
Ubuze ko washoboye kuronka akajyo ko kwishikira, urabona uko uwo munsi wa Sunday ni rugenda, ni navyo byagutumye wumva ugize uwo mutima wo gufasha. Icyo gihe wari wagendeye mu Burundi, wari ko twumva ko uba muri Canada, wari wagendeye mu Burundi, aricyo kikujanye cyangwa uragiye gutembera mu Burundi kuramukanya n'imiryango?
Nenagiye gutembera mu Burundi kuramukanya n'umuryango, ndabisikiramo ndahashika ndumva merewe neza, nanjye numva yuko situe dans une famille mu muryango.
Yego, nibyaba ataco bigutwaye, imyaka yawe yoba ari ingahe? Kuko twumva umenga uracari muto, umutima ufise kumbure, ushobora gutera intege abandi mungana. Kumbura afise ibyumviro bisananuye.
Jewe mfise imyaka 20.
Imyaka 20 gusa.
Ego,
n'imyaka mike, ariko ni na myinshi. Ariko dushatse kuvuga yuko n'abakiri bato bafise uko kwitanga, uko kugira umutima wo gufasha, cyane cyane abakiri bato baba mu mahanga. Turakunze kubona muri iyi minsi abakiri bato basubira mu gihugu cyabibarutse, igihugu cyibarutse ababyeyi babo, bagatangura gufasha mu buryo butandukanye. Niko biri ngaho muri Canada mu bagenzi bawe ukunze kugenderamo?
Ego, niko biri, turaja hamwe, tugashira hamwe uburyo buke dufise, tugira dushobore gufasha imigwi itandukanye yo mu Burundi, hama duteze imbere igihugu cacu, kuko naco kirakeneye kuja mu bindi bihugu biteye imbere. Kandi guteza imbere igihugu cacu bitangurira mu gufasha abo nyene, abo bana bakiri bato.
Ngaruke gato kuri Christella. Christella, abagira neza murabaronka, nariko mvugana na Christian, mvugana na Arthur, yavuze ko kenshi mukunze kwitura abagenzi, ababanyi n'imiryango kugira ngo ibafashe muri ibi bikorwa mumazemo imyaka itari mike. Abagira neza biroroshe kubaronka?
Abagira neza biroroshe kandi bitoroshe. Ati gute kubera nibaza ko biratugora, kuko si bose babitahura nk'uko Elsa ikora bivuga, we barabitahura, hari abadashaka kubitahura, hari n'ababibona ku bagenzi bakaza kutwironderera kuko yumva ashaka gufasha, hari abo twitura bakadufasha bakanadushikira aho tudashobora gushika, hariho nabo n'abadashoka batwemerera mugabo abamenye igihugu cacu baragikunda bagaheza bakagicigikira. Yego,
urakoze cyane. Kuri rero Sunday Meal turumva yuko abana barahura bakanezerwa, bagafungurirwa, bagahabwa n'inyigisho, ariko no ku yindi minsi naho nyene murahura nabo mukaganira nabo. Reka twumve zimwe mu ntahe bamwe mu bana mufasha batanga, n'abashobora kuzumva nyinshi zirahari ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook yanyu Youth Building in Synergy to End Poverty. Reka rero twumve zimwe mu ntahe abana bashikiriza muri icyo gikorwa cyanyu murimo.
Naramukije amahoro y'Imana, mwese ni kumuranyumva. Twashimira Imana Pascal, nkaba niga mu mwaka wa gatatu, ubu ngaca ngenda mu mwaka wa kane, nkaba ndababyeyi barabara, nari nzi ko rifasha, ariko ntacyo n'akamaro kayo. Narahuye na YBS, yaramfashije mu bibazo byose byo ku ishuri, yaramaye amakaye, yaramaye uniforme, yaramaye keyo, yaramaye na gome. Ndabashimira mwuko ibyo byose mwafashije, nkaba n'akamo muri uyu mwaka, munge mudufashe tuje ku ishuri twige neza nk'abandi bana. Murakoze, Imana ibahezagire.
Ndabaramukije amahoro y'Imana, nitwa Uwimana Divine, niga mu kinama kuri Saint Famille umwaka wa gatatu, nge mu mwaka wa kane, nabaye wa 14 nge mu mwaka wa kane. Narishaka Msorore ikaye ibike ishagoshi birato na keyo na gome n'ikaramu.
Ndabaramukije
kijeni kwa kimsha kaimarisi na nani kama kakaani ukiuma kaka tano darami nye na baadhi wengine mama wa BSP yaano ndimu barabara utumaranyi na kime mukoe rani tao lafisindot ato sami lafisindot tufasha kudishi kaku na tutofasha wandi mrakozi.
Birumvikana cyane ko ari igikorwa gihambaye kandi gitegomwe ko namushobora gufasha mugakora ku mitima y'abana bakiri bato. Kristera ni igikorwa gihezagiwe. Wewe umaze imyaka itari mike ugikoreramo, wumva gute iyo mushoboye kuronka akaje ko kuganira nabo bana ukabona n'ibyo uri kurabafasha aho biko birashika?
Nibaza ko ikintu cy'agaciro kuko washakubwira neza umuntu hamukabone ko aratera imbere nawe biragutera intege. Rero abo bana tumarana uwa Mungu turi kumwe, ukabona yuko ariko arakura ariko aramenya byinshi kuva muguye, ukumva nawe ati yagutera intege kubandanya umufasha, ukabona nk'umwaka wezere mu wa gatatu agiye mu wa kane baramufasha igihe mu ntege nke ziwe akabandanya, ukabona nyine kumenga utegeka kubandanya kumufasha kugira uzobona agere aho yigeza nawe natwe ari bintu bitunezera kandi dutera intege.
Esa nawe wumvise gute kumbura ushobora kuba waranarose amafoto waranarose n'ama audio y'ukuntu byari bimeze ku munsi wa Mungu aho waba umugira neza washoboye gushikana imfashanyo kugira ngo bashobore kuronka uwo munsi? Wumvise gute?
Naramika kamwe we karenze kubera baciye bantelefona barangira video call turavugana n'abana ndababona yari umunezero ntovo inukuri sinari bwa wumve mu buzima bwanjye ko narumva nakoze ikintu cyiza, nkabona yuko abana banezerewe kandi ndetse n'abari n'ababaherekeje abariko barabafasha mu munezero nabone baranezerewe. Yari umwanya mwiza cyane.
Byumvikana ko ushobora kuzosubira ukagaruka ukaba umugira neza cyane ugahamagara n'abandi kuzoba bagira neza
cyane rwose vuba.
None nko kuri wewe ga Elsa, ubona habuze iki kugira abantu bo mu mahanga cyane cyane ko benshi baguwe neza baramugisha yuko gutera imbere mu buzima kurusha kumbure na bamwe bashobora kuba bari mu gihugu hagati cyane cyane, ubona habuze iki kugira ngo bitange kurusha ibyo basanzwe bakora kuko benshi barafasha, ariko ubona habuze iki kugira ngo byongerekane?
Icyo mbona cyo bakibuze ni ugushaka, hariho ugushaka gukora icyo gikorwa cyangwa uri mu mahanga ufite ibintu byinshi ukora ukabona umengo muri uwo mwanya sicyo kiri prioritaire. Ariko ndinavuga yuko ku bwanje ndavuga yuko si prioritaire kuko twama twegeza kugira comparaison y'ibihugu tubayemo n'igihugu cyacu, kandi igihugu tubayemo ni cyiza kubera tubikorere turakora kugira gisigaho kigeze, turakora rwose tukajya mu ma activite communautaire tukaba benevole tugasponsoriza nyine tugatanga amahera, ariko mu gihugu cyacu twama tubona yuko twama tubona rukote negatif. Donc novuga yuko abantu tubaye hanze tubona rukote negatif plus que positif mu gihugu cyacu, icyo nacyo ni ikintu cyo guhindura en plus y'ugushaka. Nego.
Urakoze cyane. Christera hoho ntiwo bawiyumvira yuko cyane nabamwe baravyumvira koko yuko abantu mu mahanga bashobora ko wabibaza yuko amahera make adashobora gushika kure. Kumbura bakavuga ati amadorari 200, amadorari 50 ntaca zomara nubundi ni make. Icoco bari kimwe mu bituma kumbura badafasha cyane nkuko bofashije kuko bimwe bimwe bishobora kuba bidafata uburyo bwinshi cyane gose ugereranyije n'uburyo abantu bo mu mahanga bakoresha.
Je kwije kandi nibaza yuko hari ukutarunka information abantu usanga nkuko interview yabimenye akatwegera akabona batari amahera menshi akifatanya natwe. Ego abo bandi rero usanga batarabimenya kuko babimenye bakumva uburyo bisaba amahera menshi gose kandi hari umwe umuntu umwe atanze ayo make unagasanga make udusanga yagwiriye kandi uretse yuko nayo vandola ushobora gusanga bibaza ko amahera make ashite bigwabi ashobora kuba amahera menshi kuko design y'umwana niba ari hejuru cyane rwose tuyarose nayo makeyi akura ikindi hama babaye benshi usanga amahera bayimeze nibaza ko hanini iya harimo utaba bamenya icyo gikorwa.
Abariko baratwumva kumbure bashobora kuba bariko bibaza ati mbega Sunday meal kugira ngo umuntu abe umugira neza wa Sunday meal bisaba amafaranga angahe, bigenda gute Sunday meal ibitunganije gute kugira ngo umuntu ashoboye kuyifata mu minwe nkuko Elsa yabigize agafasha.
Sunday meal uburyo butatu ariho Sunday meal itwa impi ku izina rya Sunday meal stamps ariyo no itwara imyiteguro yose itwara amahera 50,000 hariho n'indi yitwa Sunday meal special ya 380,000 hariho n'indi yitwa mega Sunday meal ya 550,000 rero ngene bishambaza kuzitandukanye gute kwa amahera atandukanye ni naho activite iba ibishaka gusa mugabo no konta niba ari imwe kuko urumva kuva 550,000 na 560,000 mugabo nkuzi kuko kiragenda neza bivana n'uwo muntu yadufashije uwo munsi n'uburyo biravana kuko twitegura.
Ego Elsa Josepha yabaye akarorero keza cyane, ni nayo mpamvu twiyumviriye kumutumira muri iki kiganiro kugira ngo atange akarorero ku bandi bigeme bagenzi biwe n'abakenyezi kumbure mu gihugu no mu mahanga. Elsa Josepha yabaye umugiraneza wa Sunday mega Sunday meal, kuvuga ko yashikanye ayo mafaranga arenga ku 500,000 by'amarundi. Elsa, tugire nk'amafaranga y'amadolari nangahe ku batwumva baba mu mahanga washoboye kwegeranya kugira ngo icyo gikorwa kibe? Bamwe bashobora kuvuga ati ni make cyane, abandi bakavuga ati na mahera atari make. Wewe washoboye kwegeranya gute mu mahanga yarangahe?
C'est une achat qui gagne $175 canadiens. Donc,
ni ukuvuga wakoresheje amafaranga angana n'amadolari 175,000, ayo akaba angana 500,000 by'amarundi byashoboye gukora ibintu bihambaye ku munsi wa Mungu. Abana bararyoherwa, abana barahura, barigina. Christelle, tubwire ingene byari bimeze uwo munsi wa hirya y'ejo, abana bari bafise umunezero wo kuronka mega Sunday meal.
Abana bari banezerewe, abana bari banezerewe, twarabigishije, turabaha umwanya wo gutamba, barakina ubukino, hari n'imikino basigaye bakunda, twarabahaye umwanya umwana kugira yisanzure, hama parenta barafungura, ibyo kurya byari biteze neza kuko n'amahera ntiyari makeyi, barafungura, baranywa ifanta, baratamba, urumva
bitandukanye n'izindi Sunday meal. Tubwire bimwe mu byo bafunguye muri mega Sunday meal itandukanye n'izindi Sunday, kumbere nazo nyine nk'uko wabivuze biba byagenze neza, ariko nko muri mega Sunday baba baronse utuntu nk'utu.
umi mega pandemi barafungura ipirawo barafungura ushaza barafungura inyama barafungura n'isombe babivana na meni cyo gifatanga barafungura banwa nifana muri special bitandukanye banwa ifana yonyene muri mega ko muri special na special no banwa ju
biba byatetswe hehe mura mwabiteguye mwebwe nyene canke murabigura biba byagenze gute
ni tubigura ni sasi cyabantu ki restaurant yituza ni ahubwo ni muri twebwe nyene twayungunganije ingene kuwa mungu twokwama tuyonka umuntu adutekera no mu mambo muri twebwe atanga akora ibyo bintu
Elsa akajambo wumva woha abantu bari mu mahanga ikintu woshimika ko iri kurababwira ibijanye na Sunday meals ubabwira iki
jewe no gira no batirinek uko Kristeli yavuze ni ikintu cy'agaciro kandi gufasha umwana surtout mu gihugu cawe cy'amavuka ni no gutegura burundi bw'ejo no kubaka igihugu cyiza ni ndetse no kwitera umunezero wenyine kubera akanyamuneza k'umwana karasumba akanyamuneza k'umuntu wese kubona ari karatwenga ukabona umwigishije kandi n'igihugu cya YBS ni cyiza ntibabigisha gusa barabakurikirana no mu buzima busanzwe ngateye intege abo bose bari mu mahanga tungana bansumba baze barafasha uko bashoboye mu buryo bafise
ego ama Christelle tuvuze kubijanye n'amashira hamwe kumbura ashobora gufasha kurusha Elsa yihaye kuzobwira abatari bake kumbura hamwe n'amashira hamwe azoza araza amashira hamwe yoyo aritabira iki gikorwa cyo gufasha Sunday meal canke nishirahamwe ryanyu muri rusange
amashirahamwe nawe nyine aradufata mu mugongo mugabo haniniya amashirahamwe adufasha mu ma activite nayo abakomeye hariho ma activite mama dukora hagati mu mwaka yo mu kwindwi kandi mu kwicenda itegura kurungika abana ku ishuri ni naho tudodora ku mashirahamwe atandukanye kuko turondeza ibikoresho by'abo bana baja ku ishuri baradufata mu mugongo canke no mu gutegura umunsi mukuru witwa cane Noel pour les enfants tugira mu kwa 12 ni kuko dusangira n'abana benshi batari bakeye naho abo bashama kunda kudufata mugongo ubwo ntikibuza nuko iyo dimanche ya niba dimanche ari umwishanca yidufashije ari mu particulier mugabo cyane cyane aza ko dimanche afata nk'umuntu abagenzi nayo mashami tutari bagiye kuba dufasha mu bitari bikenewe bimwe
nawe kumbura ucubwira ko Christelle utubwire uburyo abagira neza abagenzi inshuti bashobora kubaronka haba ku mbuga ngurukana bumenyi canke kuri telefone duhere kuri telefone bo baronka ko nizi
barashobora kutwandikira kuri sasakaya 229 670 canke bakatwandikira kuri Facebook canke Instagram abakoresha ayo ma reseaux sociaux ngo nimero ni 61 229 670
hama ku mbuga ngurukana bumenyi muri hehe amazina yanyu n'ayahe
kuri Facebook ari naho ariko twitwa no kuri Instagram ni YBSP ni haba ni Greek YBSP@gmail.com kwa Instagram tuliko na Facebook ashobora kubatwandikira.
Ego aho none ibikorwa bibera agafestela ni hehe kugira ngo kumbura abantu bazi abari Bujumbura babibone babone ko ari koko byo mu bikora buri wa Mungu bifatanye namwe biba bibera hehe ku munsi wa Mungu.
Ku munsi wa Mungu ni iminsi yose stela matutina isahani ni saa sita kushika munani na nusu ni kibanza gushikuza acaye misera matutina umuntu aje muri amasaha canke na yoza sahindi araje sanzu.
Hama Elsa wewe urifuza kuzosubira mu Burundi ugakora icyo gikorwa kumbure hari yabagenzi bawe ubuhamagarira kuzoguherekeza uravyiyumvira?
Ego turavyumvira gose muri juillet mu kwindwi tuzosubirayo nzanye n'abagenzi banje tubana hano muri Canada gukora igikorwa kindi ciza twongere twongereko n'uburyo bwira dufashe abana mu bikoresho byo gusubira ku ishuri muri September.
Muzoca kwifatanya n'irishyirahamwe cyangwa ikumbire n'andi mashyirahamwe nayo nyine?
Nige shyirahamwe n'andi mashyirahamwe bishobotse. Ego.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Kristera dusozera akajabo ka nyuma bushikiriza inshuti ababanyi abagenzi n'ababa mu mahanga muvuga mute muri make muri iki gikorwa kidasanzwe mumaze mw'imyaka gikorwa mwihaye jambo ni kwawe?
Nubatumira ko muze tukifatikanya hamwe tugakora tukigisha abo bana ni bato yibanje ni bato y'umwe wese kuko ni ubukado z'akejo ku Burundi. Iyo umwana umufashije nawe umutera umutima wo gushaka gufasha abana bagenewe ko twese tukuja hamwe nawe tuza muri twege ngo wabone akamufasha abamugirira imena bikunze tukaja hamwe tugushika ku ntego.
Amaduhereza nawe Elsa Josepha ubwira abatwumva akazina kawe aho uherereye kumbure na telefone bo kuronka ko canke ku mbuga ngurukana bumenyi wakoze igikorwa gihambaye hari abantu bashobora kuba biyumvira kwifatanya nawe kumbure gukora ikindi gikorwa canke kuzojana nawe mu kwezi kw'indwi aho uzosubira mu Burundi bo kuronka gute?
Ego jini twa Elsa Josepha Nyongabo no ku mbuga ngurukana bumenyi niko nitwa. Numéro de téléphone d'Andeni 613-240-9304. Amba muri Canada, muri Ottawa.
Iyo numero ya Elsa mu Kirundi turayibasubiriramo 6-1-3-4-0-9-3-0-4 yasubiramo 6-1-3-4-0-9-3-0-4 akaba bahamagarira mwese kwifatanya n'iki gikorwa cha Sunday Meal aheruka gukora igikorwa cyiza cyo kuba umugira neza wa Sunday Mega Meal. Nongere ndabashimire cyane ku kanya mwafashe aho muri ko murakora iki gikorwa gihambaye cyo gufasha ugwaruka akaba ari ukazoza k'igihugu cy'u Burundi. Nongere nshimire umuyobozi w'ishyirahamwe ryanyu Arthur Mugisha kubona yafashe akanya ko kuganira natwe.
Iwanyu mu ntara
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye twizi ya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara